muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza se, muri kumwe na Thomas Kamirindi muri aya makuru. Radio ijwi rya Amerika ni kuri internet www.radioyacu.com naho ku maradio yanyu muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, na FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice bibiri mu Burundi.
Byagenze uko kubera kwitanga kw'abarongoye ibimenyesha makuru, kubera kwitanga kwa mwebwe abamenyesha makuru.
Uyu ni Nestor Bankumukunzi, umushikiranganje w'u Burundi, ajejwe kumenyesha makuru. Amakuru y'u Burundi kandi ni ingorane zo guhahirana hagati y'abaturage bace bitoke n'intara ya Kivu y'Epfo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ubukungu bw'igihugu uko bwari bwifashe mu 2017. Mbere yo kujya mu Burundi, tubanzirize kuri Pakistani. Leta y'iki gihugu yarakajwe na tweet za President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump zivuga ko Pakistani icumbikiye imitwe y'iterabwoba ijya kugaba ibitero ku ngabo za Amerika muri Afghanistani. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Pakistani yaraye ihamagaje ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Islamabad David Hale mu ijoro ryakeye rero yo kuwa mbere rishyira kuri uyu wa kabiri. Ubwo rero Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Pakistan yashakaga kumubwira ko batishimiye na gato ubwo butumwa bwa President Trump kuri ibi ngibi rero byo kuvuga ko Pakistani icumbikiye imitwe y'iterabwoba. Iyi nkuru yatangajwe uyu munsi n'umuvugizi wa ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Islamabad. Noneho mu Burundi, kuva muri uno mwaka w'2018 ubushikiranganji bwo kumenyesha makuru bugiye kujyana urwego rw'abavugizi mu ntara. Abamenyesha makuru bakorera mu ntara barabishima, bavuga ko bizaborohereza kurondera amakuru mu nzego za Leta. Jean Bosco Ndarurinze araduye inkuru.
Umwuga wo kumenyesha amakuru wakozwe neza cyane mu mwaka urangiye 2017. Nestor Bankumukunzi, umushikiranganji wo kumenyesha amakuru, yabivugiye mu ijambo yashikirije abamenyesha makuru ku munsi wa gatanu w'indwi iheze, hari inyuma y'ikiganiro cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza n'abanyagihugu mu Kayanza.
Mukuri si ukubahema, nagira ndababwire yuko uyu mwaka umwuga wo kumenyesha amakuru wagenze neza cyane. Nikimenyamenya nuko bimwe twara twumva myaka yahera umumenyesha makuru kanaka yagiriwe uku canke yagirijwe ibi, uyu mwaka vyabaye bike cyane nimba vyarabaye. Aha rero ikaba ari semo nziza twofatira ko kugira ngo tubandanye kuri uwo murindi. Bivuga yuko akazi ko kumenyesha amakuru tujejwe tuzi ko katoroshe, twaragerageje ibishoboka byose tuwukora neza. Byagenze uko kubera kwitanga kw'abarongoye ibimenyesha amakuru, kubera kwitanga kwa mwebwe abamenyesha makuru.
Bankumukunzi avuga ko hari ingingo zafunditswe hagati y'ubushikiranganji arongoye abarongoye intwaro n'abarongoye ibimenyesha makuru. Ati izo ngingo zigamije guteza imbere umwuga. Muri izo harimo kwagurira igisata cy'ubuvugizi mu ntara.
Muri ko muvugira ubushikiranganji inzego zitandukanye hejuru gusa, haraho usanga mu ntara naho hariho utunenge. Twumvikanye rero yuko mu ntara twaramye twoshiraho abavugizi nabo bavugira intara. Ikindi twumvikanye ni uko washirwaho ibyo twise cellule de veille, yo birimo n'abamenyesha makuru.
Abamenyesha makuru bakorera mu ntara zo hagati mu gihugu biteze akarusho kanini kuri iyo ngingo. Apolinaire Muzagara ni igisho rya radio Isanganiro mu ntara za Ngozi na Kayanza.
Cyabazo kiduhanze kuko wagenda ukarondera uramatari ugasanga se ariko ifatika n'amabanga menshi washikira umuhanuzi wiwe muri cyo mudagi sanzu cyabere mu ntara ya Ngozi sanzu nkorera tubwira ngo je ntabwo nshaste kuvuga wajya kuraba umu police akubwira ngo komiseri ntari hafi ugasanga urabuze ubaza inkuru kandi ari inkuru yihuta. Twe turonsere mu vugizi mu ntara no kuri byo bafasha cyane gose mbere hari nige batubwira bati iyo nkuru twebwe ni turimo vugize ubushikiranga cyangwa muvugize mukuru w'igihugu cyangwa muvugize w'igipolisi kwewe w'igihugu ugasanga ni ibintu bitera ingorane mu kazi kacu ka minsi yose. Nyumva yuko bigiye kudufasha gukora bifashe no kugira ngo abanyagihugu babo umuntu akorera baronke inkuru nabo nyene itohojwe neza.
Eze ni ubahwe arongoye radio Umucho FM ikorera mu ntara ya Ngozi na wenyene yiteze koroherwa mu kazi aratubwira uko abavugizi yifuza ko boba bameze
nuko abo bavugizi bo ku rwego rw'intara boba ari abantu bazi neza na neza ibisata byose ukuntu bikora nta wamenya byose ariko akamenya ibisata byinshi kuko hariho ngisata nk'iby'umutekano byohava bimugora ari ugasanga ibyo burimye iby'ubworozi iby'ubutunzi iby'ibidukikije ibyo bintu arabizi arashobora kuba afise amakuru yabyo akamenya n'ukuntu ayatanga
niyubahwe abonako intara yugira abavugizi muri buri gisata cy'ubuzima bw'igihugu
nk'iyo twabuze buramatari twahora twikora kuba twari bisata bitandukanye nk'uburi n'ubworozi cyanye gisata cy'amagara y'abantu kujya hari ubushikiranganje butandukanye bukaba ufise n'abavugizi babwo nako twifuze uko byogenda ku ntara ku ntara
perezida Petero Nkurunziza aherutse gucishamo ijisho bamwe mu bakora umwuga wo kumenyesha amakuru hari mu kiganiro yagiranye n'abanyagihugu nkuru nziza yavuze ko badasoma kugira bamenye amategeko araba bisata byose by'igihugu bakihatira uvya politike gusa Filipo Nzobonariba avugira leta ati kuva ubu ntacyitwaza
n'ukuri mukaza hajya muri sekretari ya guverinoma cyozo bamukeneye ko mukorera imiryangiro uguruye n'abakozi babo barabitsa bazobakiriza yombi kugira ngo ejo icyo rikura korako hamwe nawe nyine zavuga ati umuhungu araho yarize kumbe ntibazi aka kopi baje gutora hajya dukorera
umushikiranganji ajejwe ivyo kumenyesha makuru asaba abamenyesha makuru gukingira umwuga wabo kugira bishoboke umushikiranganji banka umukunzi abasaba gukurikiza amategeko no kugendera akaranga mutima k'umwuga wabo Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda amakuru rero arakomeza Abanyagihugu baba hafi y'umupaka w'intara ya Kibitoke y'u Burundi n'intara ya Kivu y'Epfo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barasaba ko ibyambu n'ibiraro bifungurwa kugira ngo babashe kongera guhahirana. Ni inkuru ya Evariste Nzikobanyanka.
Abanyagihugu bo muri komine Rugombo hafi y'uruzi Rusizi mu gace ka Rugomero bavuga ko imbere y'ubwimo bwo mu gihe kimwe mu 1993 bari bafise cambu ico naco cari ku ruzi Rusizi rugaburi yo komine n'intara ya Kivu y'Ubumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ico cambu cabafasha kujabuka hakurya gusumirayo n'abakongomani ku kabuko genda ku mana isa numwe mu baba muri ako gace ko hafi y'uruzi Rusizi katoroshe kubamwo kubera icambo cugawe yabwiye ijwi rya Amerika akamaro cari kibafitiye
kweli palikuwa hiki kivuko 94 kabisa palikuwa kivuko tena kilikuwa kinajulikana sana ya kwamba
ico cambo camye ho kuva kera kandi cari kizwi abadandaza barajabukana vya bitenge vya kotebu abakongomani nabo bavuye bukavu barajabukana ibidandazwa harimo n'inzahabu ariko intambarije ico cambo cacye cugarwa nibaza ko muri kino gihe umutekano wifashe neza ico cambo co kugururwa kugira tugiranire imigenderanire myiza n'abakongomani
na sisi warundi
uno mutama w'imyaka 57 co kimwe n'ababanyi biwe nta kindi basaba ataruka ico cambo co kugururwa mu ntumbero yo guteza imbere urudandaza rwo kurubibe
ico cambo yaba twacuronse mu butegetsi akaboneka nk'abagwiza tunga bakacyugurura twana ko imigenderanire yo bamyiza kuko tubangukirwa kugenda kuko turaha kugira ngo tuve ngaduce mu rugombo mu rubenga tuve ngaduce ku ruhwa tubona ko ari ibintu biduteye inuzi cyane kandi hari abagerageje kubirondera kugira ngo icyambo cyugurugwe mwabo ntibyakunze abatuganga ntitubona ko babitwemerera cyo tugirira akamaro kuko icyo twokenera hariya tuca tukironka vuba nabo icyo bakenera ngaha boce bakironka vuba nkaba duhana imbibi abagatogota barubarika isoko nini kandi rimwe byimbugwa tubironka duciye ahantu hafi
muhanuzi wa buramatari w'intara cibitoke ajijwe ibibazo by'ubutunzi avuga ko ivyambo bitariko birakora byugawe kubera imvu z'umutekano Roberto Birave asa n'ubutizeza abo banyarugomero kuvyo basaba akabasaba nyabuna ko mukurindira bo barakoresha ivyambo bihari
leta canke intara ikora yisunze ivyifuzo by'abanyagihugu no twa bicaye no hindugasanga ko gikenewe kizohasubizwa ariko muno minsi twabwa yuko turatena kamo kabere gihuba atanzisho gisabo yuko boca muri marambo nyo hari cyambukizwe kemewe n'amategeko gishobora gukontorogwa kugenzurwa neza n'inzego zeje umutekano n'ibiro bijejwe gutoza amakori kugenzurwa cyangwa kuko twasanze hajya henshi haca amafraude
muri komine Buganda naho abanyagihugu bo kuruwibe na Kivubumanuko basaba isanurwa gikiraro cyo kuruzi Rusizi ico kiraro cyafasha uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu hagati y'izo ntara z'ibyo bihugu bibanyi nk'uko abanyabuganda bahibwijwe ijya Amerika bakavuga ko casambuwe n'intambara yo mu gihe mu 1964 hagati y'abasirikare ba Kongo n'abaroberi b'abamayimayi Ruben Tubirabe ajijwe ibibazo by'ubutunzi mu biro bya buramatari w'intara Cibitoke nabo nyene yifadikanya nabo banyagihugu mu gusaba kwico kiraro cyosanurwa
kuko hari abantu benshi batinya guca mu bwato ariko icyo kiraro cyamaze kubakwa cyo cyo biborohera kuzi abaraje baka muri Kongo bakoresheje icyo kiraro kuba nakarusho kadasanzwe kuko ibidana zo kwinjira ari byinshi bivuye muri Kongo n'ivyo mu Burundi bikinjira ari byinshi bije muri Kongo gucyo n'ingenzi zikaba nyinshi amahoteli mu ntara Cibitoki agacaronka abantu baze bayararamwe buri munsi kuko ko bari uruje n'uruza rw'abantu
amakuminabiri Rugombo na Buganda kuri atanu agize intara Cibitoke niya hano rubibe n'igihugu kibanye cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo benshi mu banyagihugu begereye uruzi Rusizi rugabura intara za Kivu Bumanuko na Cibitoke babeshejweho no kudandaza hamwe no kurima mu ntara Cibitoke iri mu buraruko bushu burengero bw'u Burundi Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2,755 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905 kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo kumugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
tubibutse rero ko turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda na FM 94 n'ibice 9 95 n'ibice 2 mu Burundi mushobora no kudukurikira buri gihe ku rubuga rwa internet www.radioyacu.com ndetse no kuri Facebook VOA radio yacu mu ijambo ryo kurangiza umwaka w'2017 Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza yavuze no ku butunzi ubutunzi bw'u Burundi se koko mu by'ukuri bwari bwifashe gute mu mwaka ushize w'2017 ni ikihe cyakorwa kugira ngo ibintu bimere neza kurushaho nibyo mugenzi wacu Fidele Niyongabo yaganiriyeho na Gabriel Rufyiri n'umuyobozi w'ishyirahamwe Olucom rijejwe kurwanya ibiturire n'isesagura ry'amatungo ya leta aratangira avuga uko yakiriye ijambo rya Perezida Nkurunziza kubijyanye cyane cyane n'ubutunzi
ijambo twararikurikiye ni ijambo rigizwe n'icyo no kwita ibice bikuru bibiri mugabo twebwe tugerageje kujya mu kibazo cy'ubutunzi nagira ndababwire ko ibyigwa byose byakozwe bihari byerekana neza yuko u Burundi bufise ikibazo kidasanzwe mu bijanye n'ubutunzi biragoye rero kuvuga yuko umuntu yokwizigira cyane yuko atafashanyo zokenegwa kandi biharuro bihari byerekana yuko imfashanyo mu by'ukuri ahubwo ari ngombwa kandi imfashanyo ziri uburyo bwinshi hari imfashanyo mu bijanye n'imibereho ya minsi yose y'abanyagihugu no kuvuga kubafasha mu kubaho kwa minsi yose hakaba n'imfashanyo mu bijanye n'iterambere
nashaka ndababaze gato muvuze Burundi ko bufise ibibazo bikomeye mufatiye kuri ibyo biharuro hari biharuro mwo bamufise mushobora gutanga ku bijanye n'ubutunzi mu kwerekana ibyo bibazo
yego cyane reka bwa mbere duhere ku cegeranyo ishira hamwe mpuzamakungu FMI ni gisata gihambaye cyane ku isi mbere gifasha n'u Burundi cyafashije n'u Burundi kuva kera muri raporo giriho gusohora mu uyu mwaka w'2010 twaraye dusozereye cerekanye ko u Burundi ari igihugu cha nyuma canke dufate ni igihugu cha mbere mu bukene mu bijanye n'ubukene kitwita mu gifaransa pauvreté extreme. Iyo raporo rero ivuga ibihugu byose byo ku isi ugashye usanga u Burundi ni igihugu cha nyuma gikenye cyane kandi bakavyerekana neza kandi FM ibiharuro byayo ni biharuro byemewe ku isi yose kuko kifatira ku bihugu byinshi kandi kerekana n'ingene cyabitohoje hanyuma bagaca bashikiriza yuko umunyagihugu w'umurundi afise amadorari ari munsi y'300 ku mwaka kandi ku munyagihugu umwe ivyo rero ni ibintu bigaragara biboneka bagaca berekana kandi yuko no mu karere duherereyemo ngaha muri East African Community igihugu ca mbere gifise ama isho twise umwimbu ku mwaka ku munyagihugu wacu afise amadorari 600 mu gihe twebwe mu gihugu iwacu umunyagihugu afise umwimbu ungana ku madorari 300 urumva ni hafi igice ico hagaca hazi kigira kabiri kubijanye nubwo bukene nyene hari bukene budasanzwe ibice bishika 70% kwijana by'abanyagihugu mu bisanzwe bugarijwe n'ubukene
mwotubwira nibihe bituma ubwo bukene bushikiyo nibibazo by'ubutunzi nibihe bituma
munkundiye gato no babwira cyane cyane ubwo bukene mu segonda mikeyi ubwo bukene cyane cyane bugeramiye ugwaruka mu bico twa kwita ubushomeri ibice 25% mu gwaruka gwitwa go gwize hamwe mbere ubwiye n'umuhugu hagati gashe usanga ibice 35% nabone bari mu bukene butagira izina ico tutokwibagira cyo ninge nico twokwita ibyo banyagihugu bakenera ku munsi ico twita inflation no kuvuga ngo n'ibifungu ibyo banyagihugu bakenera mu gufungura bihari ibiharuro bitangwa na ISTEBU yerekana yuko ugo rugero rugeze ku bice 20% n'urugero rwo hejuru cyane rudasanzwe ibi bituma rero nibaza yuko nibyo bibyigwa biravyerekana ubwa mbere nuko abanyagihugu batari ku kizi abantu bakora mugabe ibyo navyo murabizi kugira ngo umuntu akore agomba kuba afise byangombwa agomba kuba afise byankenegwa kandi ubafasha kugira ngo akore ibyo ni leta isaba kubikora mwiri jambo rero twebwe ntitwigeze tubona ahantu na hamwe yashikirije neza na neza ingene ubwo bukene bwovaho kiranoneho ni nibintu byoroshe ubirabira muri budget muco twikwita amafaranga retegekanya ku mwaka ugiye kuraba amafaranga retegekanya ku mwaka ucubona neza yuko ibyo kugwanya ubukene bidashoboka mu gihe atamugambi numwe ico twokwita budget program ikiba cashizwe mu iryo tegeko rigenga amafaranga leta ikoresha ivyo nitwara nk'umwanya turabivuga neza muca mubibona neza yuko ivyo turiko turavuga n'ukuri bifatira ku biharuro bigaragara kandi nabone batohinyuza ico nohereza ko nagira ndababwire yuko mwibi bijanye n'ubukene budasanzwe urugero rw'ubutunzi u Burundi buri kuno munsi buri kubusa no kuvuga ico twita PIB le produit intérieur brut no kuvuga umwimbu igihugu gishobora ingene uzuraduka ku mwaka uburi kubusa ubyo rero biruko mu gihe mu mwaka w'2014 twari ku rugero rwa kane n'ibicindwi kubera rero izinjyane za politike twagiye mu mwaka w'2015 nitwo twari tumaze nka twaciye dusubira inyuma twose ubu rero n'abahora bafasha mu migambi y'iterambere amafaranga baca barayasubirana uno munsi no kuvuga uravye budget uravye amafaranga leta itekekanya ku mwaka nibaza kugira ngo mubone neza aba boraba raporo kuri de compte no kuvuga icegeranyo kuri de compte yagize kuri ku mafaranga leta yatekereje kuri uyu mwaka twatangiye mu mwaka 2018 byerekana neza yuko amafaranga leta yegeranya yonyine mbere adashobora no gukwira nibyo leta ikoresha ku mwaka umwaka no kuvuga ibyo twita le dépenses courantes bidashoboka leta bikwiza urumva rero umugambi bigambi iterambere nishoboka mu gihe tutahinduye ingene turiko turakora uno munsi mu bijanye n'iterambere ry'igihugu.
Urakoze, reka tuje ku mirongo ya telefone dufise Moses. Moses uratumva?
Ego cyenda wumva.
Umwaka mwiza.
Umwaka mwiza cyane kuri twese.
Watubwira irindi zina naho hamagabiri?
Nitwa Mwiza ndi ngapi Victoria.
Mufise akabazo cyangwa intererano? Murakoze, reka bishure, umwishure Gabriel Rufyiri.
Nibyo ndashimiye Moyize kubibazo abajije hamwe n'intererano avuze ku kijanye nuko twebwe tuvuga ko ubu utunzi bugabanuka muri leta nabo bakavuga yuko ubutunzi buriko buraduga. Jiwe ntababesha urabona ibintu by'ibiharuro nta muntu ashobora gushiramo ibintu bya politique ngo aje mu bintu byo kuvuga ibintu bitari byo kuko biharuro byo nyine bisha bivyerekana. Nk'ubu ndabahe nk'akarorero mu ijambo umukuru w'igihugu yashikirije yaravuze yuko bakoze amadosiye zova mu miliyaridi w'amafaranga y'amarundi mugabo ugiye kuraba muri budget kuva mu mwaka wa 2013 iyo rubrique ijanye n'amafaranga aba yagarukanye mu gica leta yibwe nta faranga na rimwe leta itegekanya umuntu ari agacabona yuko nk'iyo discours nk'abantu bamukoreye ibyo bintu mu by'ukuri babimuhereje ubona yuko bamubeshe aricyo gituma twe tuvuga tuti ibi bintu by'ubukene bagaca bavuga ngo ubutunzi ngo mu gihugu burahari kandi bigaragara neza yuko amafaranga leta itegekanya ibiharuro nabyo ne bagira bashira muri bija tarivyo ivyo ishya muri komeri ko rirabivuga twebwe mbere abatwara bivuga cyavuga ngo turiko turabesha mugabo nibaza ko icegeranyo cha kuru de konte kivyerekana neza yuko ibiharuro bavuga bashiramwo abatakuri na kumwe kurimwo ivyo rero birateye ubwoba cyane kuko bishavyerekana neza kugira ngo dutere imbere bizotugora gose kuko tutashikiriza ibintu ukuri nyene igihugu gifise nyako rero mu ijambo rimwe twe tubona yuko ibintu bishikirizwa mu ijambo rimwe atari byo nibintu byo kweza gatima abanyagihugu mugamo by'ukuri atakintu no kwita ama statistique ibiharuro bigaragara bifadika bishobora gufatikwa ko bihari n'ubu ndabisubiyemo aba amashyirahamwe mpuzamakungu aba amashyirahamwe yo hagati mu gihugu dufatire kuri stebu dufatire kuri era cour de compte ya sentare igenzura amafaranga leta ikoresha ku mwaka n'izindi nzego zitari nke zirerekana neza yuko ivyo bintu biba byashikijwe batari byo none twoca dufata ikinone twebwe rero tubona kandi n'abanyagihugu mu bisanzwe bunyene barabibona mu mifuko yabo nico gituma rero twe dusaba yuko abantu batwara cyangwa bifuza kuzotwara igihugu boza barabwira ukuri abanyagihugu kugira ngo turabingire twashobora gutera imbere no gukira kuko twe nk'ubu turiko turaraba tubona neza ko nishuye kuri kibazo ahereje ko avuye kijanye n'ivy'amatora nibyo ikibazo cy'amatora ni kibazo gihambaye cyane kandi igihugu gitsavugira amatora birumvikana mugabo turavye amajambo ya politika guma vugwa uno munsi n'abanyepolitike baba bari ku butegetsi cyangwa barondera ku bujako tugafatira kubitabo bihari amasezerano ya Arusha tugafatira kuri cha gitabo twita Vision 2025 no kuvuga yagerekwa twi igihugu ciha tugafatira kwibwizwa shingiro dufise uno munsi nibindi bitabo nyamukuru tugenderako biragaragara neza yuko uno munsi byatsa kuduhanga bitari ibintu by'amatora twatsa guhangwa ni kungene igihugu coja ku murongo w'ibindi bihugu mu bijanye n'iterambere mugabo kubera inyungu z'abantu ucusanga ibintu by'igihugu n'abanyagihugu muri rusange byibagiwe nico kibazo dufitaniye twebwe n'abanyepolitiki umuntu abikora
arabiraba katubandanye dufise kandi Patrick ku telefone. Patrick uratumva?
Ndabumva.
Umwaka mwiza.
Tusangire namwe kandi ubifurije.
Murakoze. Tubwire irindi zina naho muhamagaye mutumbeye.
Nsabimana Patrick ndi mu gihugu cy'Uburundi ari Bujumbura.
Mufise akabazo canke icyumviro muterera?
Kibazo ni intererano. Amajena cha kubaza umutumire. Ejo undi mijambo na kwa president yashikirije yaravuze ati ubutunzi bwariyongere kandi bikorara bukaraba amashure yubatswe ukaraba amabarabara ibitaro ibintu bigaragara ko ubutunzi bwateye imbere. Ariko abanyepolitiki bamwe bamwe ko batababona cyo kimwe kandi ntawo kuyibagiza kifashanya ibintu byinshi cyane mu Burundi byahagaze. Numva igihugu kizifata decision ukoresha ubutunzi bwacu hari ibintu bimwe bimwe bibanza kubanza bigasubira inyuma kugira ngo yiorganize. Numva ubu nta budget dukura hanze tugikoresha ubu Abarundi bahisemo gukoresha ifashanyo bahisemo gukoresha ubutunzi bwabo kugira ngo batibiteze imirate zirinze kuzerinze hanze. Numva kuva ko igihugu kiriho cyasubira inyuma cyangwa ibyo biri ko byagira sivyo na gatoya. Igihe nacyo je numva idatije makantu ko kuvuga ngo ibintu by'amatora nta ukwiyobagiza ko amatora umuntu atogwa n'abanyagihugu agakugwa n'abanyagihugu kuba bava ibintu byo guhindura ibyiza shingiro s'umuntu ari kindira cyane abanyagihugu nyine ni bavuga twe byarageze ko dukura naka cyangwa dushyiraho naka. Urumva ko kubwiza je numva bitotera ikibazo ahubwo abo banyepolitiki baze bahimirize urwaruka n'urwaruka rwinshi buruhaheza amashuri ukacyagwije bakibaza ko akazi kazava muri leta bahimiriza abo nyine ariko baravuga bahimiriza urwaruka kugira ngo rirondere akazi rushobore gukeya imigambi yabo kugira twiteze imbere. Ikibazo na yose ni ibyo.
Reka bishyure. Murakoze. Mumwishyure Gabriel.
Nari nashatse kugira ndamukebura adufashe azane ibiharuro kuko nababwiye ibintu bijanye n'iby'ubutunzi ntuvuga amajambo gucyo gusa utegerezwa kugira ibintu werekana wishimikiza natubwiye
yavuze ngo amabarabara n'amashure.
Nagira ndababwire muri budget ivyo nushobora kubira abashaka ngo bivuge utabanje kuraba muri budget ya leta ikintu cyose leta ikora naho koba ari ukubaka ikiraro rugisanzwe n'ibiti kumusozi kanaka kuruzi rugabura umusozi kanaka bigomba kuba byatekanjwe mu itegeko leta mu mafaranga leta ikoresha ku mwaka umwaka.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda icyo rero karagace k'ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi aho Fidele Niyongabo yaganiraga na Gabriel Rufyiri umuyobozi w'ishyirahamwe Olcom rijejwe kurwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta ku bukungu bw'u Burundi mu mwaka ushize ndetse no mu gihe kizaza umwaka w'2018. Iki kiganiro mushobora kugikurikirana none ejo ku maradiyo yanyu saa 12 mu gatondo kandi buri gihe mushobora kugisanga ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com ku gisata cyaho cya Murisanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Njyewe ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ngukorera Ijwi rya Amerika ntirizabatenguha kuri iyi ngingo ya Murisanga urubuga rwanyu muvugamo uko mwumva mumerewe.
Ijwi rya Amerika rero kandi na makuru nkuko musanzwe mubizi ataha ni mukanya samoya n'igice. Turabashimiye rwose murakarama.